Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 6 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Igiterwa cy'ikawa ni igiterwa njabukamazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu. Ariko rero twebwe abarimyi b'ikawa ntitubona neza yuko ku giciro bacugurira ari cyiza cyane.
Uyu ni umurimyi w'ikawa yidogera igiciro gito cy'ikawa ku barimyi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye uruhagarara rwa politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguye na mugenzi wacu Oriana itanga ishaka. Mwaramutsereza Oriana, mwanya ni wawe.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika. Muri Somalia abantu bashika kuri 6 barishwe, abandi 13 barakomereka mu bitero bya bombe bibiri byabaye byagizwe muri Somalia ku munsi wa Mungu. Ibyo bitangazwa n'abajejwe gutabara imbabare hamwe n'abategetsi b'ico gihugu. Igitero gikomeye muri ivyo bibiri nticagizwe mu gisagara cha Mogadishu, aho abantu bane bishwe na bombe yaturikiye mu muduga hafi y'iduka ry'ikawa riri kwibarabara rica ko abantu benshi muri ico gisagara. Dr. Abdulakir Abdirahama Adena akorera mu biro by'imiduga itwara imbabare itabara imbabare ni Mogadishu, yabwiye ijwi ry'Amerika ko batoye ibiziga by'abo bantu bane bishwe. Ababibonye bavuga ko ico gitero cyasambuye bikomeye murantunga iryo duka ry'ikawa hamwe n'izindi nyubakwa ziri hafi yacyo. Ku munsi wejo nyene hakaba hari hapfuye abandi bantu babiri, bane barakomereka nyuma y'igitero cha bombe yo mu muduga yaturikiye hafi y'umuduga wa gisirikare mu gace ka Afgoye. Icegera cya buramatari w'akarere k'ubumanuko bwa Shabel Ali Nur Mohamed yabwiye ijwi rya Amerika ko abishwe n'abakomeretse muri ico gitero bose barabasirikare ba leta ya Somalia. Tukiri muri Afrika, muri Ethiopia igisirikare cyaraye gifashe mu minwe yacu amayira manini manini inyubakwa za leta n'ikibuga cy'indege cy'akarere kari hafi y'ubuseruko bwa Somalia. Ni nyuma yaho ubwicanyi bwadutse ku mugwa mukuru wako karere Ijijiga, abantu 209 barahasize ubuzima muri ubwo bwicanyi. Itana mu mitwe ryatanguye ku munsi wa 5 aho haba ukutumvikana hagati y'abayobozi b'inzego zo hasi n'abayobozi ba leta muri rusange. Ntibiramenyekana neza icatumye haduka ugo ruhagarara. Kadir Abdi Ismail, umutegetsi w'umugambwe w'abasomali wa People's Democratic Party muri ako karere, yabwiye ijwi ry'Amerika ko abasirikare ba leta ya Ethiopia ari bo bobazwa ubwicanyi bw'abo bantu bishwe. Umutegetsi ata umwikomo w'abo bantu bishwe ku byo yise ukwinjira kw'abasirikare bafise ibigwanisho bikomakomeye muri ico gisagara. Ismail avuga ko hatewe abatari mu bwoko bw'abasomali. Amamagazini arasahugwa, inyubakwa ziraturigwa, hamwe n'ishengero rimwe rirasenyugwa. Igisirikare cya Ethiopia cyari giherutse kurahira ko kizokora ibishobotse byose kugira gishire ibintu ku rutonde muri ako karere ka Ethiopia kagizwa hanini n'abasomali. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tuje muri Amerika y'Epfo, abategetsi muri Venezuela batangaza ko bafashe abantu 6 bise abagizi b'iterabwoba bahawe akazi ko kwica. Ni mu byo Perezida Nicolas Maduro avuga ko byabaye umugambi wo gushaka kumugandagura. Icyo kibonekeje nk'igitero cyabaye ahari ko habera ibirori bya gisirikare byabaye ku munsi wa 6, aho indege zitagira abadereva izo bita drone zaturikira mu kirere umukuru w'igihugu ariko aravuga ijambo. Imwe muri zo ndege bavuga ko yaturikiye mu kirere imbere yuko ishika aho yari igiye, iyindi ica mu nyubakwa iragonga iyo nyubakwa ica iraturika. tukiri ngaho muri Amerika yepfo ibiro by'ishirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu cya Nicaragua rikaba ari naryo rimaze igihe ritangaza amakuru y'ukuntu leta y'ice gihugu imaze imisi itihanganira abatavuga rumwe nayo bamaze igihe bagira imyirekano bitangaza ko byasanze ari ngombwa ko byugara ibiro byabo Iryo shirahamwe rimenyesha ko ryagizwe ko iterabwoba ku matelefone aho ryahamagagwa ribwirwa amajambo ateye ubwoba rivuga ko ryahawe amakuru yuko leta iriko irategura amadosiye yo kwagiriza ivyaha bikomeye abakozi baryo ariko iryo shirahamwe ntiritomora neza ayandi makuru yoba ifise yerekeye abo rikeka kuba bariko bararigira ko iryo terabwoba Iryo shirahamwe rivuga ko ubwicanyi bumaze iminsi muri Nicaragua bumaze guhitana abantu amajana ane na mirongo ine mu mwaka kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka honyine ryagiriza leta ya Perezida Daniel Ortega n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho barishigikiye kuba bafise uruhara mu rupfu rwa benshi muri abo bantu bamaze kuhasiga ubuzima Muri Amerika naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igipolisi cy'igisagara cya Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko kitazotsindwa urugamba kiriko kiragwana ni nyuma yaho mu mpera zindwi iheze habaye ubwicanyi budasanzwe bwahitanye abantu 34 bishwe barashwe n'inkoho mu kiringo cy'amasaha 42 mu bahasize ubuzima harimo umukobwa w'imyaka 17 yarashwe mu maso umwe mu bapolisi bice gisagara yabwiye ikinyamakuru Chicago Times ati birakomeye muri iki gihe hari cyuka kibi kandi ibintu bishobora kumera nabi na cyane ayo namakuru avugwa hirya no hino kwisi murakoze
urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza abarimyi b'igiterwa cy'ikawa mu gihugu cy'u Burundi baridoga ku mafaranga bahabwa ku giciro cy'ikawa ari make ugereranije na yahabwa abarimyi b'icyo giterwa mu bindi bihugu abo barimyi basaba kwico giciro cyo kongerezwa umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi wewe yemeza ko amafaranga ahabwa abo barimyi akwiye n'inkuru y'umumenyesha makuru wa Amerika Rimonzimana ari I Bujumbura mu Burundi
bamwe mu barimyi b'ikawa bemeza ko benshi bacika intege yo kubandanya barimyi cyo giterwa kuko ata amafaranga akwiye bakuramwo uravye ibikorwa bakorera icyo giterwa abo barimyi bemeza ko ikawa yo mu Burundi ari rurangiranwa amakungu ariko atakarusho biba
Igitegwa cy'ikawa ni igitegwa njabukamazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu ariko rero twebwe abarimyi b'ikawa tubona neza yuko ku giciro batugurira ari cyiza cyane no mu kwikoreza kugira abayishikane ku izine utanga amafaranga nyene ibihumbi bibiri
murumuna ni gomacira hamwe y'abarimyi b'ikawa senake muri mawisange baremeza ko igiciro cy'ikawa kiri hasi ufatiye ku biciro by'ibihugu bihana imbibi no Burundi Joseph Niraba Marongo Yugorunani avuga ko ategerezwa gukogwa ico tuma barimyi badaheba ico gitegwa njabukamazi
mu bihugu duhana imbibe cyanye mu bihugu byo hanze igiciro cy'ikawa kiri hejuru rwose ngahi wacu murabona ko tukiri ku mafaranga amajana 5 uko barimyi b'ikawa mu byukuri twasaba yuko haba ico twokwita gahimbaza musi no kuvuga ico tuma umurimyi w'ikawa yiyumva mu ikawa kuruta uko biri uno musi
baba bo barimyi cyangwa Yugorunani bemeza ko badatahura ingene igiciro cy'ikawa ari gito Mugikawa yo mu Burundi igurishwa amafaranga y'agaciro kandi umurimyi akoresha ingufu nyinshi kugira ashike kukawa ya kanovera
abakorera mu isata cy'ikawa boraba imvune umurimyi w'ikawa agira kugira ngo aronke ikiro cy'ikawa kiro mu murimyi w'ikawa bure kuronka amafaranga menshi murazi neza yuko ikawa ishoka mu mafaranga y'agaciro amwe bitangwa na madorari mugabo umurimyi w'ikawa nawe akayahabwa mu marundi mugabo 500 muyaravye nta n'igice cy'idorari kirimo nta n'icyakane cy'idorari murumva yuko muravye n'ikivunjo biriko abarimyi b'ikawa tubandanya dusemerera ko koronka amafaranga fadi
kugira bihure n'ingufu twaba twasaba yuko bo turengerezako igiciro basi kikazogera no ku 800 canke igihumbi gutyo ikawa natwe ikabandanya igira kanovera kandi natwe tukabandanya twumva yuko nyene duteye imbere tugumye tuduga
leta y'u Burundi yo yemeza ko ico giciro gikwiye deo gide rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije amenyesha ko ibice 75% kw'ijana by'amafaranga leta ikura mu ikawa biba bigenewe abarimyi b'ico gitegwa. Uyo mushikiranganje akemeza ko leta izokora kugira umurimyi w'ikawa atera imbere.
Kurangwa kwa leta nato itazokora kugira ngo itegwa cy'ikawa atera imbere, haba mu guhimiriza abarimyi gukorera icyo gitegwa, kubaronsa imibyaro mishasha, kukwanya ikawa iboneka ko ishaje kandi ikanashibuka, kubaronsa ifumbire, imiti hamwe n'ibikoresho bitandukanye bicishije muri wa mugambi wayo uje cyo guteza imbere icyo gisata cy'ikawa, akaba ari umugambi ufashe umugongo ibangiriza yose.
Ibyo bikaba byashikirijwe mu ihiganwa ryo guhonja ikawa ya Kanovera. Ikawa 29 akaba arizo zashimwe zose ziva mu ntara ya Kayanza mu 331 zari mu ihiganwa. Ibice 70% by'amafaranga y'agaciro leta yinjiza mu kigega akaba ava mu gisata cy'ikawa. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 55 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ishyirahamwe Partenme rihamagariye Abarundi guhindura ingendo ntirishyigikiye ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'amakomine mu Burundi uhimbazwa buri genekerezo rya 4 ukwezi k'8. Faustin Ndikumana avuga ko uyu munsi mukuru ari uwo gusesagura ubutunzi bw'amakomine. N'inkuru ya Evariste Nzikobanyanka, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
Gushyiraho uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi ntibyari bibi nk'uko uburongoye iryo shyirahamwe Parseme yabibwiye Ijwi rya Amerika. Uwarongoye iryo shyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo akabona ko intumbero ihabwa uwo munsi atari yo yari ikwiriye. Faustin Ndikumana akavunira urugohe abatunganya uwo munsi.
Tariki nk'ayo abatanga kajyaho kuyumvira ingorane ziba zihanze ibyo bisata ingene biba byifashe, hari ingorane zifatiye ingene ugushaka kungana mu kubishyira mu ngiro n'ingene hejuru mu maministeri babikontura babikurikirana icyo bita kondinasiyo. Ni ukuvuga usanga hari amakomite menshi abiraba ugasanga umengo ingufu zirasanzaye, ugasanga hari amaministeri abiri yamara ikaraniganira ibyo bintu. Wewe umwe ari uminisiteri ngo yintwara agace mu gihugu ngo uje w'iterambere ry'amakomine, hagashyiramo n'indi minisiteri bijyanye na desantralizasiyo, hahura iy'amaterambere ry'amakomine yindi ari intwara y'igihugu, mbwa bikaguma umengo byose biko biranigana gukurikirana ibyo bintu.
Faustin Ndikumana apfikinda negura uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi harimo ko atakindi ubugamije atari uko abawitaba babagiye kwisangira urukanyu.
Kindi nta mategeko akwiye hari cadre juridique yo gushyigikira iyo politiki. Ibihe bya bintu byo kugenda gusanga abantu ngo twagiye kwicara ngo bararya baranywa baragira gute ngo barahura bivukira baricara bagaca bamanuka.
Ibishikirizwa n'uburongo ishyirahamwe Parseme biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu Teresio Ndayiraja, akavuga ko uwo munsi wahariwe amakomine ushingwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Atanga insiguro ku bavuga ko uwo munsi utisunze amategeko.
Nibaza yuko bavuga ibyo bintu birahenda cyane kuva aho hagiyeho leta shasha ejo bundi. Murabizi yuko hariho ibisata bimwe rimwe byavuye mu bushikiranganji bw'icyaro ry'amakomine byimukira mu bushikiranganji biri hagati mu gihugu n'igisoko ukunda igihugu, bucaburanahindura n'izina ubukabiri kwa ushiranganje mugiye imari hagati mu gihugu irizo gukora igihugu n'iterambere rya bene gihugu ariko kimaze bisaka byo siterambere rya makumi n'idimutse bizagira gafonika cyose cyari imutse n'icyake gakitwa microcredit ya cyari imutse byo kuri muri interior sinuma era abantu bari kwakiranya ibintu bavuga yuko ari kwihera nta kibazo kihari nta na kimwe n'amategeko agenga gushiranganje bibiri mashasha bwa cyane yagiye gusohoka cyaka yuko nibaza abavuze ngo yazibaze ari byo niyo naho kwabaye kwihenda cyane kuko atari uko bimeze
uwo mutegetsi w'umushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yagize n'icyo avuze kubibaza ko imvukira zo muri ayo makomine atakindi ziba zigiye gukora atari ugusangira umunezero yabwiye Ijwi rya Amerika uciye umunsi w'amakomine ubugamije
kubesha yuko hariho itegeko rya perezida ritegeka uwo munsi ubaho ukindwe umunsi ukuru ugamije iki hakorwa iki mu itegeko rya perezida biratomoye neza icyo gusigura n'icyo ugamije ubwa mbere uyu munsi aho indongozi za komine zikora abavuka komine bose n'abene gihugu bagashyikirizwa raporo y'ibintu byaranguwe byose ingene bimeze kugira ngo basuzumire hamwe ibyagenze neza ibyagenze nabi ibyaragwe n'ibitabagoye kugira ngo nabo ibyagoranye bikosorwe ibyakozwe kugeza ingufu kandi kugira bigende neza kurusha hanyuma kandi kugira ngo bace baraba bashimira n'abagize uruhara mu guteza imbere komine yabo hanyuma bongere bace batanga n'imigambi y'umwaka ukurikira umuntu no guteza imbere ikomine
uwo munsi w'amakomine uno mwaka ugize gatanu himbazwa kuva ushinzwe kuri ndugerekerezo rya kane ukwezi k'umunani umwaka wa 2018 ukaba wahimbajwe mu makomine yose y'u Burundi kuko Ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
tubibutse njye mwese ko mwiko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranye nayo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dukubitire mu gihugu cya Republika ya Congo iharanira demokrasi aho bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Goma banegura ingingo y'ubutegetsi yo kwangira umunyapolitike Moise Katumbi kugaruka mu gihugu batera kamo abanyapolitike akabasaba kudafata abo badahuje ibyiyumviro bya politike nk'abansi babo inkuru y'umumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Claude Ganza ari mu buseruko bw'igihugu cya Republika iharanira demokrasi ya Congo
nyuma yuko Jean Pierre Bemba agarutse mu gihugu ku itariki ya mbere zo kukweza agahita atanga kandidatire yo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka byari byitezwe ko kwa gatanu w'icyumweru gishize Moise Katumbi na wagere Lubumbashi avuye muri Afurika y'Epfo uyu nawe yagaragaje ko ashaka guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ntibyaje kumuhira kuko ubuyobozi bw'indege za gisivile bwamwimye uburenganzira bwo kugaruka no kugwa ku butaka bwa Congo ndetse ubutabera nabwo buvuga ko bushobora kumuta muri yombi Moise Katumbi n'itsinda bari kumwe bahise bafata icyemezo cyo guca ahitwa Ndola muri Zambia bagakoresha inzira y'ubutaka berekeza i Lubumbashi ariko ntibarabona uburyo bwo kwinjira mu gihugu ibi bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma barabibona nk'ikibazo gishobora gukurura izindi mvururu mbere y'amatora ni abanyekongo bagarutse iwabo kubakumira rero ni ukutubangamirizwa nk'abanyekongo dukeneye amatora atazaheza n'umwe Moise Katumbi nawe nibamureka aze kandi yemerwe kwiyamamaza nk'umuturage w'iki gihugu
tunawazia kama wakati walikuwa wa nje ya nchi
turibwira ko mu gihe baguma hanze y'iki gihugu amatora atazaba mu mahoro n'ituze kuko mu gihe bamwe bari hanze bakangirwa kuza mu gihugu n'intambara
wakati wa mmoja wiko nje ya nchi wanawakatalia wasifike ni vita tu
harabafite icyo basaba abanyepolitike bahatanira imyanya y'ubutegetsi kuri bo abanyapolitiki bakwiye kubanza gushyira imbere inyungu z'abaturage aho kumaranira imyanya mu nyungu zabo bwite urugamba rwa politiki ntirutugira abanzi ahubwo tuba duhatana mbere na mbere tuba tugomba kubahana abo tudahuje imyumvire tugomba kubaha umwanya bakavuga kandi ibyiza byabo tukabishyigikira tudatandukiriye amategeko
tunawaza inchi yetu iko na besoin ya wale wa
igihugu cyacu gikeneye kugera aho abanyekongo bicara bakavuga bati tubabarirane ibibazo bwite abantu bafitanye tukabishyira ku ruhande ibyo nibyo twifuza kandi tukamenya ko twese turi abanyekongo bigatuma tugomba gukundana mu munezero no mu
ngorane
ibitekerezo bafite ku matora no ku rutonde ntakuka rw'abakandida komisiyo y'amatora yakwemeza bigaragaramo amakenga kuri benshi bavuga ko ibyo bifuza ari ubuyobozi bwiza batiteye ku mazina azwi cyangwa amashya muri politike ahubwo bazatora ibitekerezo na gahunda by'abakandida aho gutura ishyaka cyangwa amazina azwi
voter pour Jean Pierre Bemba voter pour Katumbi voter pour les autres je pense que c'est trop
haracyari kare cyane kuvuga ko watora Jean Pierre Bemba Katumbi cyangwa abandi bose baziyamamaza icya mbere nta kandidatire n'imwe komisiyo y'amatora iremeza icya kabiri ntabaratugaragaza icyerekezo badufite kandi njye nemera ibitekerezo by'umuntu si ubwe cyangwa impagarike ye nemera mu gihe imishinga afite yanyemeza namutora icyo dushaka ni ukuzahura iki gihugu kuko ntigikwiye kuba kimeze uko kimeze
que notre pays mérite mieux que ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui.
Je vais donner mon point de vue.
Nta muyize Katumbi na perezida wacu mbere bari hamwe nk'imisatsi ku mutwe. Kuki baje kwitandukanya? Ubwo se hari aho batandukanye? No kubanza
verifier.
Abinyujije ku rukuta rwa Twitter ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu umuvugizi wa Moise Katumbi bwana Olivier Kamitatu yavuze ko guverinoma ya Zambia imaze kumenyeshwa ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwimye Katumbi uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu. Kamitatu aribaza ati se mwabonye he guverinoma ibuze uwikeka ho ibyaha kuyishyikiriza. Na wabicishije ku rukuta rwe rwa Twitter, Moise Katumbi yavuze ko kwangirwa kugaruka mu gihugu ari ukwima abaturage amahirwe yo kubona amatora nyayo. Yanavuze ko batazemera ko ubutegetsi bukoresha amatora ya nyirarureshwa, ashimangira ko kumubuza kuza mu gihugu bigaragaza ubwo ubutegetsi bufitiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi ko w'amahitamo yayoborwa cyangwa ashingiye ku rukundo afitiye igihugu. Ku rundi ruhande, mu kiganiro yahaye abanyamakuru amaze gutanga kandidatire ku wa gatanu w'icyumweru gishize, Jean-Pierre Bemba yasabye guverinoma ya Kinshasa gukora ibishoboka byose Katumbi akaza mu gihugu agahatana mu matora.
Moise Katumbi est un acteur politique majeur dans ce pays. Il a du soutien.
Moise Katumbi ni umunyapolitiki ukomeye muri iki gihugu, afite abamushyigikiye. Si byiza guheza abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko abaturage nibo bagomba guhitamo uzabayobora. Ndasaba ubutegetsi kugarura ibintu mu buryo amatora akitabirwa na bose kandi bashaka igisubizo Katumbi nawe aze ku buryo amatora azaba mwituze. Mu gihe Perezida Joseph Kabila wagishaka kuwaza ahagarariye ishyaka rye mu gihe koko atakongera kwiyamamaza kuko atabyemererwa n'itegeko nshinga, abatavuga rumwe nawe bo bakomeje gutanga kandidatire ishyaka ukwaryo, ariko baracyategereje kumvikana ku mukandida rukumbi wayahagararira. Itariki ya nyuma yo kuba bamaze gutanga kandidatire zabo ni ya 8 z'uku kwezi. Nibutse ko uyu Moise Katumbi utarahabwa uruhushya rwo kugaruka mu gihugu, ubutegetsi bw'igihugu cye bumukeka wo kwinjiza mu gihugu abanyamahanga b'abacanshuro barenga 400 barimo abahoze ari abasirikare ba Amerika barwanira mu mazi n'abakomando bo muri Afurika y'Epfo yinjije mu buryo butemewe n'amategeko. Mu 2016 urukiko rw'amahoro rwa Kamalondi Rubumbashi rwamuhamije kubohoza no kugurisha inzu y'umugereki rumukatira igifungo cy'imyaka 3. Katumbi kandi aregwa kuba yaratunze ubwene igihugu bw'Ubutaliyani kandi bitemewe ku muntu ushaka kwiyamamariza umwanya ukomeye nk'uwo mukuru w'igihugu. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio y'Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi ry'Amerika, radio ya
muri kamura bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ubu naho ni cha gihe cyo kwashikiriza amakuru y'ekipe sport n'imikino byabaye mu mpera z'indwi mu Rwanda. Reka dutege amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yaduteguriye.
Umukino wo gusiganwa ku magare, umunyaligeria Azedine Lagab niwe wegukanye intera ya mbere y'isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda ku nshuro yaryo ya 10. Uyu mugabo ukinira ikipe ya Groupement Sportif des Petroliers d'Algérie yanikiye abandi ejo ku cyumweru mu rugendo rw'ibirometero 104 byari bigizwe no kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Azedine Lagab w'imyaka 32 yatangiranye imbaraga zidasanzwe, ariko ntabwo yari yorohewe kuko yakomeje kotswa igitutu n'abandi bakinnyi barimo René Jean-Paul ukina iwabo wo mu ikipe ya Miss Sportif y'Rwamagana, Riba David Rosano wo muri Novo Nordisk wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tutibagiwe Valence Bayisenga umunyarwanda ubarizwa mu ikipe ya Pays des Olon Côte de Lumière yo mu Faransa. Mu gihe cyo gusoza, Lagab yarabiyatse anyonga igare ubudakuraho agera ku murongo ari uwa mbere akoresheje amasaha 2:12 n'amasegonda 21. Uwa kabiri yabaye David Rosano, ku mwanya wa gatatu haza James Fury wo mu ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo. Jonas Doring ukinira Descartes Romandie yo mu Busuwisi yegukanye umwanya wa kane, Valence Ndayisenga abo wa gatanu ari nawe umunyarwanda wahageze ari ku mwanya wa hafi. Uyu Valence Ndayisenga umaze gutsinda Tour du Rwanda inshuro ebyiri yatangaje ko bibabaje kuba etape ya mbere imucitse, ariko yongeraho ko ngo hakiri kare ko ashobora kwitwara neza mu ntera zisigaye ndetse akaba yatwara iri siganwa ubugira gatatu.
Etape nayishakaga kubera ko ni mu rugo, ikintu cya kabiri niyo mpamvu abonye akenshi twikunze no kwiganza amatora
Kurutonde kwa katika nyonyi mainera ya mbele, ikipe ya mbele ni Groupement Sportif de Petrolier d'Algérie, igakurikirwa n'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo, ya gatatu ni Descartes Romandie yo mu Swisi, ku mwanya wa kane hakaza ikipe ya Pays des Olon Côte de Lumière yo mu Faransa, ikipe ya Embrace the World yo mu Budage iri ku mwanya wa gatanu. Kubirebana n'amakipe atatu ahagarariye u Rwanda, ikipe ya Amis Sportif y'u Rwamagana ni ya gatandatu, ikipe y'igihugu Team Rwanda yicaye ku mwanya wa cyenda, naho Benediction yo mu karere ka Rubavu iri ku mwanya wa 14 ku makipe 16 yitabiriye Tour du Rwanda. Uyu munsi kwa mbere abasiganwa barakora intera ya kabiri yo kuva Kigali berekeza Ihuye mu mujyi wa Butare ahereshya ibirometero 120. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rigeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Kwa gatanu w'icyumweru gishize, ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na APR FC ubusa ku busa kuri Stade Huye i Butare. Umukino wo kwishyura hagati y'aya makipe yombi uteganyijwe ejo muri kwa gatatu kuri Stade Amahoro i Remera. Uyu munsi kwa mbere ikipe ya Sunrise irakira Rayon Sport i Nyagatare, hanyuma bazongere bahure kwa kane kuri Stade General ya Kigali mu kino kwishyura. Umukino wa nyuma uzabera kuri Stade National Amahoro i Remera kuri iki cyumweru. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza vyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva ku itariki ya 24 kugera kuri 26 z'ukwa karindwi 2018, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye bwa mbere na mbere mu mateka inama y'abayobozi b'amadini n'amatorero by'isi yose. Inama yabereye mu murwa mukuru Washington, yarimo n'intumwa z'imiryango mpuzamahanga na societe civile. Baganiriye ku buryo buboneye bwo kurwanya itotezwa, ikumira n'ivangura bishingiye ku idini n'imyemerere, no kwimakaza ubwihanganirane n'ubwubahane bw'amadini. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe guharanira ubwisanzure bw'imyemerere ku isi, Sam Brownback, yasobanuye ko inama ari imbarutso y'ibiganiro birambuye kuri bumwe mu burenganzira shingiro bwa buri muntu bwo gukoresha roho yawe uko wabihisemo. Yaravuze ati, ni uburenganzira butagomba kuvogerwa na Leta iyo ari yo yose, ahubwo buri leta igomba kuburengera, ntawe igomba gusumbisha undi. Ambasaderi Brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere ari ngombwa kubera ko ari icyubahiro kamere cya buri muntu. Aturetse ibyo kandi, ni ukubera ko mu bihugu bifite ubwigenge bwo kwemera busesuye ntaterabwoba rikabije rihaba. Dushaka ko ubukungu bugera hose. Nyamara ibihugu bifite ubwigenge mu myemerere busesuye nibyo bitera imbere mu bukungu. Nk'uko Ambasaderi Brownback yabitangaje, guverinoma nyinshi ku isi zemeza ko zubahiriza ubwisanzure bw'imyemerere n'amadini. Iyi nama y'abayobozi b'amadini n'amatorero ni uburyo rero bwo kuva mu magambo ibikorwa bigatangira. Bashobora gushyiraho ba ambasaderi bo guharanira ubwisanzure bw'amadini n'imyemerere. Bashobora guhura kenshi na sosiyete sivili n'andi madini yo mu gihugu cyabo. Ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa Leta nabo bashobora guhura bakungurana inama n'ibitekerezo. Ambasaderi Brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere biri mu maraso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama yo guharanira ubwisanzure mu myemerere n'amadini ni uburyo bwo gushishikariza n'ibindi bihugu gufata ingamba zo guteza imbere ubwigenge bw'imyemerere mu gihugu cyabo, mu karere kabo no muri rubanda.
Ijo ya jambo jina hamalara jabashkiza imigabo ni migambi za leta zunzo unge za Amerika. Juti mwese mkundi ya juu isuji Amerika higane tuwategulia waka kanya wigaru kengaha tuwoneho kanda kanya kukushimila engineer ya zufashe mungia bugizuma. Hamwe na Fasil ya zufashe kuigilanya higane tuwategulia kui mikro. Marikumu na Federike Mundikije ama kuruna yu mwashkirijwe na Oriane Itangishaka mga koze kudute ya matwi. Tulabifurije ama horo numusi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.